Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Zangu kaze mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru twabateguriye yo kuri uyu wa mbere genekezo rya 2024 nzero mwaka wa 2022 ana makuru akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umuntu ajwi ku izina rya Arnon Franzima yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuwa gatandatu uheze ni mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango wiwe usama tohoza kuwabo yacikaniye kwa muganga inyuma yo kuraswa n'abagizi ba nabi bamusanze mu bunywero muri quartier ya Kabondo. Mu gisagara ca Bujumbura nyene umuriro wazindutse waduka muri galeri yiswe Mandela. Uwo muriro bivugwa ko waturutse ku nsinga za regidezo ukaba wononye ibintu bitari bike abakorera basaba gushumbushwa. Umuriro nawo wahitanye abanyororo mu ibohero rya Gitega mu kwezi kwa Kigarama k'umwaka uheze gukwiye gukorwa ko amatohoza akwiye. Mu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agati akazi na muntu Human Rights Watch bababazwa n'ukuntu aheze amezi abiri atakuri kuramenyekana kucatumye uwo muriro waduka mu ibohero rya Gitega mu kanya idonido. Ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru kubijanye n'umutekano muke. Umuntu umwe yarishwe arashwe n'abantu bataramenyekana ni mu ijoro ryo kuwa gatandatu bakaba bamusanze aho yariko arivuna kanyota muri quartier Kabondo mu gisagara ca Bujumbura mu kabare kazwi ku izina ryo ku Matete. Amakenga akaba ari yose kubegereye umuryango wiwe bagasaba igipolisi gukora amatohoza ku rupfu rwiwe. Ido nido tuyibaze Diane Nkuru Nziza.
Furanzima Arno nizina juo yara yarashwe mwijoro ryo ku munsi wa gatandatu yarasiwe aho bita ku Matete mu Kabondo aho yari kwivuna kanyota. Amakuru ava habereye ubwo bwicanyi yemeza ko abamwishe baje babasanga muri ubwo bunywero aho yakunda guteramira ngo babanje kubasaba gutanga ivyo bafise byose mu nyuma baca barasa Furanzima Arno wenyene amasasa abiri mu mutwe hari gihe cy'isaha indwi z'ijoro.
Abasanze mu kabari hama barabasopa hama baramurasa hama baragenda baramubwira yuko akabashimurikira baramubaga baca bamushyira muri koma aza muri reanimasi rero yapfuye. Turababaye wowe gute mubwira ngo baje ngo bakarasa umuntu umwe amuka nibo bari baronde uvuze ngo yacije kubasopa sinzi buramusi ndatora.
Abegereye umuryango wiwe basaba igipolisi kugira amatohoza ashemeye ku bijanye n'urupfu rwiwe.
Dusaba polisi yuko yozirage tugakora amatohoza tukamenya uwacu igituma yagiye atacanzira tutatahura.
Abandi bariko basaba amatohoza ni ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu SOS Torture aho riteri vyatsi ubwo bwicanyi rigasaba igipolisi gutanga umuco kuri ubwo bwicanyi. Nayo hadiyo Inzamba tukaba twarondeye igipolisi ngo itange umuco kuri ubwo bwicanyi ariko turagikena.
Tukiri mu gisata cy'agateka kazi na muntu igihugu wo mu Minago muri komine n'intara ya Rumonge atawuzi iyo yajanywe n'uwahora arongoye iperereza mu ntara ya Rumonge Michel Ndikuriyo. Uwo yahora atwara iperereza mu ntara ya Rumonge yamufatiye ku rugiwe kuwa 26 Kigarama umwaka uheze. Kuva ico gihe abegereye umuryango wiwe ntibarasubira kumukubita ijisho. Bafise amakenga ku mutekano wiwe bagasaba kumenyeshwa aho yoba afungiwe. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Josine Kazi.
Uwo munyagihugu aba mu gisagara ca Minago yitwa Canisius Nsabimana yafashwe mu gitondo co kuwimana itariki 26 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze w'2021. Yafashwe n'uwararongoye iperereza mu ntara ya Rumonge Michel Ndikuriyo. Amakuru ava mu Minago avuga ko agifatwa yafatanywe n'umukenyezi wiwe baca bajangwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Inyuma y'umutaga Kanisius Nsabimana yahavuye yuhitwa imodokari n'uwo Michel Ndikuriyo ajanwa ahantu kugeza n'ubu hataramenyekana. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko bihebuye kuko batazi aho wabo yo bafungiwe.
Ntabwo bashaka kwihari n'aya matota y'iwanyu mwe n'akizere kabisa. Nene sigi fungu cyane gose gose. Natrase ni mwe n'akizere nakina ukana kimwe natrase ntakumbure ngira ngo nabo baramubonye. Baramubonye
Icyo gihe umukenyezi wiwe yasigaye afungiwe mu rumonge inyuma y'indwi bahavuye bamurekura ariko batamubwiye aho umugabo wiwe bari batfatanywe afungiwe. Mu minsi ya mbere abegereye umuryango wiwe babwirwa ko yoba yajanywe gufungirwa mu gashoki iperereza Bujumbura. Icyo bikoze ukwezi kugiye kurumana atawurasubira kumukubita ijisho mu begereye umuryango wiwe kuva fatwa. Bafise ubwoba n'amakenga ku mutekano w'uwabo. Basaba ko hamwe yoba akiriho yoshikirizwa ubutungane. Basaba kandi Michel Ndikuriyo aherutse kurungikwa gutwara iperereza mu ntara ya Makamba kubabwira aho uwabo yoba afungiwe. Radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone Michel Ndikuriyo yagirizwa ko ari we yamufashe ntamenyeshe abegereye umuryango aho iyo bafungiwe kugira atange umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu bo mu Minago ariko ntitwashoboye kumuronga.
Arakenuye Josine Kaze tubandanirize ano makuru mu vyerekeye amasanganyo y'umuriro. Umuriro wadutse ahitwa Galeri Mandela ni ku ibarabara ryitiriwe Iprona hagati mu gisagara cha Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Uwo muriro wononye ibintu bitari bike. Abakorera mu nyubakwa z'aho uwo muriro wadutse bemeza ko byavuye ku muyagankuba bagasaba gushumbushwa. Ni inkuru tubaza Raoul Ntengurutse.
Namarira n'amaganya kubononewe ivyabo n'uwo muriro mu gitondo cyo kuri uwa mbere. Umwotsi watanguye kwibonekeza hejuru y'izo nyubakwa zo muri Galeri Mandela hafi isaha zibiri zo mu gitondo. Nk'uko abari ngaho bavyemeza, uwo muriro watanguriye mu ikonteri y'amatara y'inzu bashoneramwo ucufata izindi nyubakwa nk'isaha imwe n'iminota 45. Ibyahononekariye ni byinshi naho bitaramenyekana agaciro kavyo nk'uko ayo makuru nyene abivuga. Ibyo navyo ni byari muri amwe mu mazu y'ico kibanza cy'ubudandaji nk'inzu badandarizamwo imiti kama ibiro by'abashingwa manza, inzu y'uburiro iyo badandarizamwo amafi n'iyo bashoneramwo. Bene byo baridoga ko abazimya batevye kubatabara. Ibyo ariko Anise Nibaruta umuyobozi mu gisata gitabara mu gihe cibiza avuga ko atari byo na gato.
Turabizononekaye ni byinshi ariko twebwe twatabaye ko twashitse hakiri kare. Imodoka yari kivoma ku metero 150 zo ngaha nyene, hanyuma rero badutabaje twaciye tuza.
Abononewe ibyabo no muriro basaba ishyirahamwe Regidezo ko ryo bashumbusha kuko bobo bemeza ko uwo muriro watewe n'umuyagankuba ku rusirikwi. Ariko Radio Inzamba ntirashobora kuronka abajijejwe muri Regidezo ngo bagire ico babivuze ko.
Arakoze Naraure Ntengurutse. Amatohoza arakenewe kugira ukuri kumenyekane kucateye umuriro mwibohero rya Gitega kugenezo rya ndwi z'ukwezi guheze. Biri mu rwandiko rwashizwe habona kuri uyu munsi igenekerezo rya 24 za kuno kwezi n'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch. Louis Muja arongoye iryo shyirahamwe mu bihugu bya Afurika yo hagati avuga ko kubona hafi amezi abiri agira here atakuri kuramenyekana ku bitigira igihe zina n'umwidondoro wabahitanywe n'uwo muriro bituma babuze ababo bama umubabaro n'agahinda. Ibiri muri bwo rwandiko turibaze mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana.
Nkuko biri muri urwo rwandiko, leta ya Gitega ntiyigeze igira amatohoza nyezina kugira ngo hamenyekane icateye uwo muriro, icatumye ukwiragira, ingene abarongoye ibohero rya Gitega babyifashemo, hamwe n'icatumye abo banyororo badatabagwa. Ayo matohoza yotumye kandi hamenyekana igitigiri cy'abahitanywe n'uwo muriro, amazina yabo hamwe n'abakomeretse. Ibyo byotuma abagirizwa icyo caha bamenyekana hanyuma bakarengutswa imbere y'ubutungane. Ngo leta rero irakwiye gushyira ku mugaragaro abahitanywe n'uwo muriro, imiryango yabo igasumbushwa, abakomeretse nabo bakavugwa. Ku bwa Lewis Muje arongoye Human Rights Watch mu bihugu bya Afurika yo hagati avuga ko kubona leta itaratanga umuco ku vyabaye, amazina y'abahapfiriye byongereza umubabaro n'agahinda ku miryango y'ababuza babo. Ikindi uko rwandiko ruvuga ngo nuko hakwiye gukurikizwa amategeko mpuzamakungu, abanyororo bagakingirwa, imiryango yabuze ikwiye gufatwa mu mugongo igakurikiranira hafi amadosiye, bishitse leta ikagirwa n'icyaha igashumbusha iyo miryango. Mu gihe iryo bohero ryasa ryarimwo abanyororo barenga inshuro zitatu ryabo ryari rikwiye kwakira, ariko nacyo gituma Human Rights Watch isaba leta kurekura abafunzwe bidakurikije amategeko hamwe n'abarangije ikiringo cyo gufungwa. Ikwiye kandi gutohoza kubijyanye n'inyifato y'abajejwe amabohero.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya ano makuru twabateguriye abaregwa hamwe n'abarezi bo ku iseminari ntoyi yitiriwe Umweranda Pio agira 10 iri ku mutumba wa Rusengo ukukira Diocese ya Muyinga, bari mu ngorane nyinshi zifatiye ku ibura ry'umuyaga nkuba. Iryo shure rikaba rimaze amezi atatu riri mu kizime, bikaba byaturutse ku cuma cy'ishyirahamwe Regideso kiyungurura umuyaga nkuba cononekaye gikubiswe n'inkuba ku muhinga mu kwa gatanu w'indwi ishize. Bagasaba ko ico cuma cotoregwa umuti vuba. Ibyo nizo tubibaze Trifine Kani wabo.
Iryo hura ry'umuyaga nkuba aho ku iseminari ntoya yagitiriwe Umweranda Pio agira 10 ryatanguye kwibonekeza guhera ku munsi wa gatanu w'indwi heze, inyuma yuko haguye imvura nyinshi ivanze n'imituragaro nk'uko amakuru yo kuri iryo shure nyine avyemeza. Icyo gihe ngo icyuma kiyungurura umuyaga nkuba bita transformateur mu Gifaransa cishyira hamwe rikwiragiza amatara n'amazi Regideso ngo cyarakwiswe n'inkuba hamwe n'imoteri yahora isahiriza iryo shure mu gihe amatara yacitse. Kuri uyu wa mbere iminsi ikabibaye ine iryo shure riri mu kizime. Abanyeshuri ngo bakaba bafise ingorane zo gusubira mu ivyigwa mu ijoro hamwe no gufungura. Ayo makuru akavuga ko abanyeshuri baca baja kuryama isaha 12 z'umugoroba bahejeje gufungura kubera batanguye kutabona. Eka n'abigisha ngo ubwo bukene bw'amatara ntibuborohereza kuko bagira ikibazo cyo gutegura ivyigwa bazobigisha hamwe no gukosora utubazo baba batanze. Abanyeshure abarezi babo basaba ishyirahamwe Regideso ritanga amatara n'amazi gukora ibishoboka kugira ibintu bisubire mu buryo mu maguru masha. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone uburongoye ishami rya Regideso mu ntara ya Muyinga kugira atange umuco kuri ico kibazo.
Amezi abiri ararangisha ishyirahamwe New Vision for Development ikura imyavu mu gisagara ca Rumonge ritariko rirakora ico gikorwa nk'uko ryavyiyemeje. Abanyagihugu bo muri ico gisagara bakaba baryagiriza ko ryabasabye amafaranga ariko ntiryashira mu ngiro ibyo ryiyemeje gukora. Iyo myavu igashobora gutera ingorane mu gihe atacokorwa kuko itera akamoto kabi mu mihana nk'uko abanyagihugu babimenye. Muri iryo shyirahamwe bakaba basigura ko imodoka yabo yatwara iyo myavu yapfuye. Iyi nkuru tuyibaze Vanessa Muhiteka.
Imifuko yo mu bwoko bw'amagunira itonze imbere y'imihana nka yose yo mu gisagara cya Rumonge. Ayo magunira yuzuyemo imyavu iva muri iyo mihana. Uku ni nako biri ku bibanza bihuriramo abantu benshi cyane cyane ku isoko nkuru yo muri ico gisagara cya Rumonge. Aha imyavu ikaba yegeranyirizwa uruhande rumwe ariko ntije gutabwa nk'uko amakuru avaho mu Rumonge abivuga. Amezi abiri rero ararumanye. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge barindiriye ishyirahamwe New Vision for Development ryishinze kwegeranya iyo myavu kugira ngo rije kuyita nk'uko biri mu masezerano bagiraniye. Abo banyagihugu basigura ko batanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 ku kwezi bivanye n'ico umuntu akora. uno munyagihugu arabitubwira.
Ntare kora yatanze bibana n'umuntu idakora hari habatangira ibihumbi 2 hari habatangira ibihumbi 3 bayaha ishyira hamwe Vision for Development inyabuta yibona ariko ntibaza kuyitora barengerana nyine n'umuntu n'ubutwende tuze tubona yuko nanga harimo ikintu cy'ubusuma
bavuga ko tawibagira bitura bamwe muri bo bahitamo kwikinga ijoro bagati iyo myavu mu mifurege canisha n'igihe imvura iguye iyo myavu babona yuko ishobora gutera ingorane mu gihe atacokorwa kuko bitera akamoto kayo mu mihana bagatinya no kuhandurira n'indwara ziva ku isuku rike
gake hadatera ingwara zifatiye ku isuku rike zifatiye ari nabyo tubona tugomba gusubira kwinjiramo rero twebwe icyo twasaba twasabye gushyira hamwe yuko ryo gerageza rigashyira mu ngiro ibyo agemeye rikanda rigatora iyo myavu iyo myanda nk'uko biri mu masezerano
bamwe mu ndogozi z'iryo shyirahamwe New Vision for Development bakaba bavuga ko bagize ikibazo cy'amamodokari bakoresha mu gusera iyo myavu kuko imeze igihe yarapfuye iryo shyirahamwe ryiyemeje kwegeranya iyo myanda iva mu mihana y'abantu ryatanguye gutwara mu ntango z'ukwezi kw'icenda k'umwaka uheze kuri ayo makenga y'abo banyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba ntitushobora kuronka kuri telefone consultant n'itunga buramatari w'intara ya Rumonge
umukoresha ahindurira akazi umukozi atabyumvikanye ko agatako akamwimurira handi atamugije inama biteye kubiri n'amategeko agenga igihugu n'akazi ibyo nibisigurwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana afatiye ku kwimurirwa akazi kumudereva ku bitaro mu ntara ya Makamba Sadoska ndi ku mwami asanzwe arongoye na sendika abakozi yarungitswe gukora isuku ku ivuriro ritoya rya Siza muri iyo ntara ya Makamba umushingwa manza Janvier Bigirimana asa bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ubugenduzi bw'akazi kurenganura uyo mukozi ariko aratotezwa Janvier Bigirimana n'umuhinga mu by'amategeko
biboneka yuko aba bajejwe ivy'amagara y'abantu bari kora naho nyanga n'amategeko asanzwe agenga akazi mu Burundi cyaca dufatiye kuri code du travail aho mu ngingo ya 20 ibuza yuko umukozi yohohoterwa mu buryo bwa ribwo bwose na cyane cyane ikabuza yuko umuntu hari ibintu byo yokoregwa byo kumutera ubwoba na cyane cyane mu gihe ibishobora guhungabanya ukubaho kwiwe nk'umukozi na cyane cyane mu bijanye n'agahembo shanke uburyo asanzwe akoramo ingingo ya 94 iravuga yuko kizira kikazirirwa yuko umuntu bamuhindurira akazi asanzwe akora mu gihe atavyumvikanye ko n'umukoresha kuri uwo Sadoska rero kubona kontra yiwe yavuga yuko ari umushoferi n'umusika bamuhaye ibindi akora kandi akaba batavyumvikanye ko byumvikana yuko umukoresha ari karaho nyanga ingingo ya 94 y'igitabo cy'amategeko agenga iby'akazi ivuga yuko kontra ishobora guhinduka umuntu bakamuhindura akazi ari uko impande zibiri zose ziba zabihurije ko iyo batabihurije ko kirazira yuko akazi umuntu yasavye bamuha agatandukanye nako kiranonoho n'ingingo za 24 na 25 ziraza zuhirira amategeko akingira abantu bose babagiye mu masendika bisigura yuko majambo make umukozi yarenganijwe kandi hari kwa honyangwa amategeko ibi byuko hari habitwaza ibyo bafana n'abategetsi abashanki bariya baba bari mu mugambwe uri ku butegetsi ni ukwihenda cyane kuko nimba uno munsi Reveriano atwara umugambwe shanki ari umuntu akomeye ntazokwamara muri ico kibanza kandi mu isanzwe umuntu atwara umugambwe ntaba hari kugira ngo inshuti ziwe shanki abiwe abakingire mu gukora amakosa ahubwo twibaza yuko yatezwa kuba karorero abajejwe amategeko nabo tugasaba yuko bo kwikubita gashi tutibagiye basanzwe barongoye ubushiranganje bw'ubuvuzi kugira ngo uwo mukozi irihohoterwa ari karakoregwa mu jene n'akazi kiwe ka misi yose bishobore guhagarara na cyane cyane bagume bamuhora ivy'ubwoko shanki ivy'uko ari muri sendika
dusozera na makuru twabateguriye kubijanye n'inkino umugwi Urunani na Gladiators niyo yaraye yegukiye ibikombe mu nkino zatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu nkino z'ibikombe cya Afrika ziriko zibera muri Cameroon nazo Burkina Faso na Tunisia zaraye zironse tike yo gukina igice cya kane gishiri cya nyuma n'inkuru tubaza mugenzi wacu George Nimenya
Iganwa rigira gatandatu ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basket mu Burundi rirongowe na Jean Paul Manirakiza kuvashikiriye ayo mabanga mu ntango z'ukwezi k'umunani ryaraye ritahukanywe n'umugwi w'Urunani utsinze worohewe cyane Dinamo ku manota 95 kuri 73 iyo migwi yari yagiye kuruhuka Urunani rufise amanota 52 kuri 31 icyerekana ko Urunani gworohewe cyane muri ubwo rukino Icyo ikombe Urunani rwaraye rutwaye kigizi cya gatanu muri bitandatu byakiniwe abakurikiranira hagufi basket mu Burundi bakabona ko ihiganwa ry'u Burundi uwo mugwi uzoritahukana atagihindutse muri uwo mugwi baciye baboneraho gushimira Elvis Hakizimana batazira gafisi yararamutse asezera ku mugaragaro gukinira basket mu mahiganwa Urunani rukaba rwamuhaye imodoka ifise agaciro k'imiliyoni 15 Ishyirahamwe naryo rya basket mu Burundi rikaba ryamwemereye igitoro azokoresha amezi atandatu umukinnyi akaba ahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 yaramaze mu mugwi wiwe w'Urunani uwo mugwi akaba yarawufashije gutwara ibikombe byinshi mu Burundi harimo na bitatu by'akarere ka gatanu ari kizigenza uwo mugwi mu bakobwa naho igikombe cyatahukanywe na Ligadatos itsinze Ligazere ku manota 50 kuri 47 uwo mugwi wa Gladiators ukaza guhimbaza kuri uno wa mbere munsi mpuzamakungu wahari w'inkino mu gisata cy'abigeme ufite igikombe mu ntoke mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi naho imigwi yo mu Kayanza Top Junior na Kayanza United yaraye itandukanye ingarije ubusa ku bundi iyindi migwi yanganije ubusa ku bundi Nire Kokos na Message Ngozi na Flambeau du Centre na Buja City. Olympique Star yatsinze Bumamaru ibitsindo 2-1, Vitaro itsinda Royale 3-2, Aigle Noir yatsinze Musongati igitsindo 1-0, Atletico New York nayo ikaba yari irahiye Burundi Sport Dynamic ku bitsindo 2-0. Uwo mugwi uriko urasatira Bumamaru itifashe neza mu nkino zo gusubiriza. Bumamaru ikaba ikiri ya mbere n'amanota 40 nayo umugwi wa Atletico niyo rukaba uri mu kibanza cha kabiri n'amanota 38 mu gikombe cha Afrika naho Nigeria yaraye isezeye amahiganwa itsinzwe na Tunisia ku gitsindo 1-0 uwundi mugwi waraye isezeye ni Gabon yatsinzwe na Burkina Faso kuri za penalty 76 mu gihe iyo migwi yari yanganije inyuma y'umwanya bongeye ko ikinye iminota 120 ku gitsindo 1-0 Kuri no wa mbere hari inkino 2 aho gine ikina na Gambia nayo Cameroon yakire Comore inyuma y'izo nkino haca haboneka iyindi migwi 2 ihamvya Tunisia na Burkina Faso mu gice cya kane gishiri cya nyuma
Arakoze George Nimenya nunga duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwarimu duteze yombi Jean Marie Ndabashinze na yabashikirije ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mu banyu